Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa gatanu igenekerezo rya 2004 igitugutu n'umwaka wa 2025 cyuti namwe bagenzi mwashimye kurikira radio Nzamba gatakawe cyabahaye mwiriwe cyandi mwaramutse bivanye naho muherereye iri ni ryasango ry'amakuru mu Kirundi nayo akabagizwe n'ingingo ngurunguru zikurikira kuri igihugu Evariste Ndayishimiye avuga ko igitoro cyabonetse ku bwinshi agasaba abafise amastasiyo kuja kwitura mu ishyirahamwe Sofebu abatazobitura nabo akavuga ko amastasiyo yabo azoca ashirwa mu minwe ya Leta. Ibyo biruko mu gihe ibiduka ari byinshi mashoferi bumvuza abantu kumusaga abavuga ko imiduga yabo kukirara ku mastasiyo irindiriye ibituro kabura. Abasirikare bavuye mu gihugu cya Somalia no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo bashyiriye mu ikambi yo kumuzinda bashatse kwishyuza udufaranga twabo baheraniwe bahawe igihano cyo kuzunguruka igihugu cyose n'amaguru. Mu gisata kijyanye n'ubutungane hari abantu 11 baturuka ku mutumba wa Mwenga muri zone Kizuka komite Rumonge bafungiwe kuva ku kane mu gasho k'igipolisi mu Rumonge bagirizwa kurwanya igikorwa cy'umukuru w'uwo mutumba mu ngingo yafashe yo kurwanya umugwi uri gutozwa amafaranga abanyagihugu kuri uyu mutumba aya n'ayandi ni mu kanya sangikanze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Ndasubiye kwaramutsa. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye hamagarira abafise amastasiyo y'igitoro kuja kubitora mu biko bw'ishyirahamwe Sofebu rikizana. Umukuru w'igihugu avuga ko igitoro kiriho kandi cyinshi akagabisha amastasiyo atazuja kugitura kugira ngo ishikire abanyagihugu ayo mastasiyo azoca ashigo minwe ya Leta. Umukuru w'igihugu yabivuze kuri uno wa kane muri komine Bugendana mu ntara ya Gitega igihe yari kuwashikiriza musanteri mushasha w'iyo komine kurikira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye.
Igitoro cyabonetse kiruzuye tubwiye mu mastasiyo tuti ngo mutore igitoro ngo nta mahera nifitiye. Mbwira uwo muntu wibatse sitasiyo atagira amahera gusa kubera bari barashyigize urudandazwa rw'ubusuma ubu barababaye. Bwira abafite amasitasiyo bose nibagende gutora igitoro muri Sofebu kiruzuye batabwe kuvuga ko nta mahera nigirira. Iyo batse sitasiyo bwira tuze tuyirabarabo kubera umutima mubi bahora bacuruza igitoro cy'amagendo bahora baciba barababaye ntibashaka kuri igitoro kujya mu benegihugu. Ndagenda nabwire ngira ndondere ingingo fatira amasitasiyo yose atazokwakira igitoro duce tuyagira ya Leta duce tugishyiramwo hanyuma abenegihugu baronke igitoro nta yindi nzira.
Abashoferi bo mu gisagara cya Bujumbura batwara amabisi bariyamiriza imvugo y'umukuru w'igihugu yubahuka kuvuga abesha ko amastasiyo afise igitoro mu gihe imodoka zabo zimara iminsi ziparitse ku mastasiyo. Bamusaba guhagarika ivyo binyoma akaja aravuga ukuri kuko ivyo akora arabibona. Ni mbure mugenzi wacu Julienne Muzinga.
Nkuko bishikirizwa na bamwe mu bashoferi ngo bumiwe kumva imvugo y'umukuru w'igihugu bavuga ko batumva neza uko yemeza ko igitoro gihari abatwara amastasiyo akaba aribo banka kuja kugitora bakibaza kandi ingene umudandaza yoronka imari akanga kuja kwitora.
Tugiye kumva imvugo y'umukuru w'igihugu ariko aho bitubwira yuko igitoro cyuzuye bamastasiyo rero basa kuja kugitora turamaramara gute ashobora kutubwira yuko igitoro cyuzuye mu gihe imodoka ziri kugera ku mastasiyo dutanga akarorero ka hafi tubinga ha muri doni mutaka n'ubu imodoka ziri ku mastasiyo stasiyo kujya mbere umurongo kugera ku ibarabara rya Gaseke Buye none gitonde kandi hariho igitoro nicyo gitoro avuga ati hehe ariko hariho umudandaza yakumva ati imari yanjye akarasa kuja kuyitora. Ibintu bisiga ubwenge nareke kudaraturirisha turashonje turakenye nibaduhe ibyangombwa hanga dukora akazi twiyungunganye amatsiko twobaho.
aba basaba ko umukuru w'igihugu yohagarika kubabesha kuko bazukuri kandi babona n'ibyo ari karakora
ari se barundi umukuru w'igihugu hamwe kaza kuvuga yuko wewe yahejeje bisigura ko turiwe dufana mu kifamunda n'aba masitasyo twebwe n'ibyo ushobora kubyumva ni ukuri kandi atubabarire yari karaduhenda turabyumva kandi turabibona ntavugisha ukuri kuko ni twaba twagiye gutonda ku masitasyo kubera ko tutagira aho twashobora kubishyira imodokari twamusabye ataraduhishyura kandi utaratubeshya arishyura arundi ubu twamaze guca ubwenge.
Ibyo biruko mu gihe umukuru w'igihugu mu rugendo yagize mu ntara ya Gitega yagabishije abafite amasitasiyo badashaka kuja gutora igitoro gihari ko agiye kuyabaka akayashyira mu minwe ya leta.
Urakoze Julienne Muzinga. Amashure ya gisirikare yigisha ubuhinga ari mu kambi yo ku Muzinda amaze hafi indwi yarugawe. Imvumbo nuko abasirikare bari mu kambi yo ku Muzinda barimo abahora Kongo n'abahoze mu gihugu cya Somalia bariko bagomba kwishyuza umukuru w'ibiro bya gisirikare amafaranga baheraniwe ngo nawe inyishu yabahaye akaba ari kuzunguruka u Burundi n'amaguru. Ni nkuru ya Bertrand Ngendakuriyo.
Abasirikare bishyuza amafaranga baheraniwe bagaca bahabwa ibihano bya pirato nk'uko babivuga n'abahora biga amashuri ya AMM na FSO ku Muzinda hamwe n'abandi bajanywe muri iyo kambi bakomerekeye mu ntambara iri mu gihugu cya Congo baba bariko baragira kamitende. Intandaro y'ibyo bihano bamwe muri abo basirikare bahoze mu rwego atumisi bariko bishyuza amafaranga baheraniwe y'ibiranane byo kuva mu mwaka w'2022 hamwe n'iyindi myaka yakurikiye. Abasirikare bavuga ko kuva uwo mwaka w'2022 bagumye babona ibirarane biba umurengera agacerere k'abatware mu gisirikare kakaba kose. Niko kumva ko bakwiye gushikiriza akababakiye mu nama rusangi. Abatware mu gisirikare bumvise ko mu nama ibi bibazo biza kubazwa inama barayisibije maze bafata ingingo yo kwiruka kuri abasirikare bose bari ko bishuza ayo mafaranga. Bamwe mu nshuti z'abasirikare barabarondeye ku matelefone bitabwa n'abandi bababwira ko uwo barondera ari mu kazi kenshi kandi ko bidakunda kuba muronka. Abandi banyagihugu nabo muri Mutumba y'intara ya Bujumbura ni Muramvya babonye abasirikare bambaye ibirato birinda amazi bikunze gukoreshwa n'abagoronome hamwe n'abigisha bindimo. Abo rero ngo bahawe kuzunguruka Burundi n'amaguru aho hakaba hari ku Imana uheze. Inyuma y'iminsi ine abanyagihugu bakavuga ko bababonye mu bice bya Ruyigi bagenda batumbera mu Cankuzo mu ntara ya Buhumuza. Abasirikare bavuga ko ubwo rugendo ari ibihano bikomeye cyane bitandukanye n'imyimenyerezo kuko abayijamwo babanza kumenya n'amagara yabo uko yifashe. Bavuga ko bishobora gutuma hari abo bigira ko ingaruka ku magara yo mu mubiri no mu mutwe. Abandi basirikare bavuga ko aho kugwiza ibihano bari bakwiye nyabuna kurondera ayo mafaranga y'ibirarane bakayaronswa na cyane cyane ko bavuga ko baronse amakuru avuga ko umwe bwa Afrika butigeze buheranira leta y'u Burundi. Uruganda rwa radio Inzamba gatya kawe nitwashobye kuronka ku murongo wa telefone wo mu biro bya gisirikare cyangwa mu bushiranganje bwo kwivuna abansi ngo bagire ico bavuze kuri ibyo bihano abasirikare barimo.
Inzamba
tanduke igisata kijanye n'ubutungane hari abantu 11 bafungiwe mu gashoko k'igipolisi mu rumonge kuva kuri uyu wa kane bose baturuka ku mutumba wa Mwange zone Kizuka muri komine Rumonge mu ntara ya Bufunga. Bagirizwa kurwanya umukuru wo mutumba mu ngingo yafashe zo kurwanya ibikorwa by'umugwi uvuga ko uri kugahura abantu mukubatoza amafaranga kuri umutumba. Ni nkuru ya Jean Marie Ndabashinze.
Nkuko amasoko ava kuri uwo mutumba avyemeza ngo aba bantu ko ari 11 bahagaritswe kuri uyu wa kane ku iteko rya parke ya Rumonge. Aya makuru avuga ko bariko bagwanya ingingo y'umukuru w'umutumba wa Mwange. Oscar Nijimbere arongoye uwo mutumba yafashe ingingo yo guhagarika ishyirahamwe yitirira yuko risanzwe rikorera kuri uwo mutumba rigatoza amafaranga abanyagihugu. Mu gihe mu ntwaro abona ko ibyo gutoza ayo mahera ari ubusuma kuko n'iryo shyirahamwe ritagira ibyangombwa, umukuru w'umutumba yahisemo guca abihagarika. Ariko uwo mugwa abantu 11 ni waciye urwanya ingingo yari yatowe n'umukuru w'umutumba. Kuri uyu wa kane parke yafashe ingingo yo kubafunga mu kurindira ko bashengezwa muri sentare. mugihe amwe masoko yacu kuri uyu mutumba avuga ko hoba hari ukunyurana hagati y'abatoye matora aheze wabashaka kuburagiza uwo Oscar Nijimbere mu bikorwa byiwe. Ayandi masoko mu gipolisi yo avuga ko abo bantu batera umutekano muke badashobora kwihanganirwa. Abafunzwe bose bakaranywanyi umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi.
Urakoze Jean Marie Ndabashinze. Bamwe mu banyagifuko muri komine Nyabihanga mu ntara ya Gitega baridoga bavuga ko bagiye gucererwa gutera imbuto z'agatasi ni mu gihe kuri uno wa kane bari biteze kuronka ifumbire ariko batashe batayironse kubera ingingo y'umushikiranganji yahagarika itangwa ry'iryo fumbire ya Pacifique nk'Ishimana.
Bamwe muri abo barimyi bamenyesha ko bari bizinduye kare baja gutonzera ifumbire barihiye amafaranga. Bemeza ko bagiye bumva hasohotse itegeko ryo guhagarika gutanga iyo fumbire ku bantu barenga igihumbi bari batonze kuri buri zone n'abantu ijana baronkejwe iyo fumbire. Agashavu ni kose muri abo barimyi. Bemeza ko bama bacegwa mu guhabwa ifumbire bigatuma bacegwa mu gutera aho bakemeza ko umwimbu ucuba muke cane. Bemeza ko mbere hari abamaze guheranirwa ibice bitatu by'irima. Mwikete ryo kuri wa 2022 gitugutu 2025 umushikiranganji yategetse ko abajejwe gutanga ifumbire mu ntara mu makomine no mu mazone bahagarika itangwa ry'iyo fumbire. Imvo zitangwa na Karinimba Rushimana ngo n'ukihinguriro fomi ryakoze ifumbire nkeya hageranijwe n'iy'abanyagihugu basabye. Abarimyi bari mu mubabaro babona ko bidakunda kwigisata c'uburimyi gitera imbere mu gihe barihira ifumbire ntibayironke. Bamwe muri bo bakaba babibonamwo ubusuma bukabije bw'amafaranga batozwa.
Lakoze Pacifique nk'Ishimana ni kuyumva duce dusozera n'amakuru nk'abashimiye mwebwe mwese muduteze yombi. Ngashimira n'abagenzanje umwe wese ufite ikigwe mwafashe kubatorokaniriza kugire aho mba mubahwe mwanyi n'umubyanyi n'agahwana.